Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Jude America bugiri Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Juti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25.31 na 41. Burundi bwahimbaje ejo kwa kabiri igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani umunsi w'iyurizwa rya Bikira Maria mwijuru wahuriranye n'imyaka 125 Ekleziya Katolika ishinze imizi mu Burundi. Ibirori byabereye imugera mu ntara ya Gitega.
Bose mwabimenye iyitabaye Ekleziya Katolika Uburundi ntibabugeze aho bugeze. Mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihereye Imana Katolika.
Uyo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu Burundi mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wavanye ku mugaragaro umushinga mateka Agaton Rwasa yawutanguje ku burongozi bwawe. Bawurimwo ntibavuga rumwe kuri iyo ngingo. Ku munsi w'ejo isi yose yahimbaje umunsi wo kubanwa mu ijuru kwa Bikira Maria. Bamwe mu bakristu katolika mu Rwanda bagiye ikibeho idonido imukanye. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya kane Donald Trump yigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarezwe hamwe n'abandi 18 kurondera guhindura ibyavuye mu matora muri Leta ya Georgia mu mwaka w'2020. Mu matohoza yakozwe vyagaragaye ko Donald Trump yahamagaye umwe mu bakozi bakuru bari bashinzwe amatora muri Leta ya Georgia kumuronderera amajwi 11,780 yari akenewe kugira atsinde amatora muri iyo leta. Perezida Trump yagirijwe icaha cyo gushyiraho umugwi w'abagizi ba nabi no gutegura umugambi wo kwiba amajwi. We n'abo baregwa hamwe bafite gushika ku itariki 25 y'uku kwezi k'umunani kugira bishyikirize inzego z'ubutungane muri leta ya Georgia. Abakuru b'igisirikare cy'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO bazohurira muri Ghana ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu w'iyindwi kugira baganire ku byerekeye umugambi wo kurungika inteko muri Niger. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Thierry Ndayishimiye.
Munango iyo nama yari yategekanijwe kuba mu mpera z'indwirangiye yamara yarasibijwe. Inama yo kuri wa kane no kwa gatanu izobibaye inyuma yuko abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO mu mpera z'indwirangiye bemeje gutegekanya inteko zijejwe kugarukana ubutegetsi bwisunga ibwirizwa shingiro muri Niger. Ni nyuma yuko Perezida Mohamed Bazoum akuwe ku butegetsi ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Inama y'abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO yabereye ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja ku munsi wa kane w'indwirangiye yarafashe icyemezo cyo gushyira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri Niger. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kurungika inteko muri Niger bishobora kubamwo ibibazo kubera kutumvikana kuri mu ishyirahamwe CEDEAO. Ishyirahamwe CEDEAO ryari ryahaye abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Niger ikiringo ntarengwa ko 7/1 ku itariki 30 y'ukwezi kw'indwi kugira ngo babe bagarukanye ku butegetsi Perezida Bazoum canke bakitega ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare. Ya Mario tariki ntarengwa ko yararangiye atakiba.
Tubivuga kuri Niger abasirikare bakoze kudeta muri icyo gihugu baratumye ko ku munsi wa mbere userukira icyo gihugu muri Cote d'Ivoire hari nyuma ivyatangajwe na Perezida Alassane Ouattara. Dusubire dutega amatwi Thierry Ndayishimiye.
Aguye mu nama y'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO ku itariki 10 y'ukwezi k'umunani, Perezida Ouattara yatangaje ko bakuru b'ibihugu bigize iryo shyirahamwe bumvikanye ko kurungika inteko muri Niger byotangura mu buryo bwihuta bushoboka. Abasirikare bakoze kudeta muri Niger batangaje ko ibyatangajwe na Perezida Ouattara bidahuye n'ibyiyumviro by'abanyakode d'Ivoire basanzwe ari abavandimwe b'abanyaniger. Bavuze ko Ouattara na bagenzi biwe bo mu ishyirahamwe CEDEAO bahawe amabwirizwa n'ibihugu by'ibihangange byo mu makungu agenewe gukingira inyungu zabyo zidahuye n'inyungu z'abanyanijeri. Perezida Ouattara yatangaje ko Cote d'Ivoire izoterera batayo y'abasirikare 1,100 hamwe na Nigeria na Benin. Mu nzu irangiye, abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO bategetse itegekanywa ry'inteko yamara nta byinshi bavuze ku byerekeye kuzirungika muri Nigeri. Bemeje kandi ko bazoshyira imbere inzira y'ibiganiro mu ntumbero yo kugarukana Perezida Mohamed Bazoum ku butegetsi.
Imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisho ku munsi wa mbere mu ijoro yaratanye mu mitwe mu ngwano ikomeye yabandanije ejo ku munsi wa kabiri mu makatiye atandukanye yo ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Gushika ubu igitigiri cy'abaguye muri iyo ntambara ntikiramenyekana, nyamara abaganga bakorana n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi batangaje ko bamaze gutora ibiziga 3 mu makaritsiye ya Fornage Ain Nazara hamwe na Tariq Shock. Ubu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buriko buratera kamu abanyagihugu kabasaba gutanga amaraso yo kugarukira abakomeretse. Igisagara ca Tripoli uyu munsi kuwa kabiri cari cuzuyemwo imyotsi kandi cumvikanamwo urwamo rw'ibikoho n'ibibombe bikomakomeye. Ingwano isiye kwaduka hagati imirwi ya gisirikare ibiri ikomeye irangije agahingwe kari kamaze amezi atari make karangwa ku murwa mukuru Tripoli.
Uburusiya ejo kuwa kabiri bwatangaje ko mu ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa kabiri inteko zabwo zakoze ibitero mu bibanza birimwo amahinguriro ya gisirikare mu bice bitari bike muri Ukraine. Ni nyuma y'aho abategetsi mu burengero bwa Ukraine batangaje ko ibitero by'Uburusiya muri ako karere vyahitanye abantu 3. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko ibitari bike vyononekaye igihe cy'ibitero Uburusiya bwakoze ku mahinguriro akora ibigwanisho ya Ukraine. Bwavuze ko igisirikare cy'Uburusiya cyakoze ivyo bitero gikoresheje misile zirasa kure cyane. Yamara igisirikare kigwanira mu kirere cya Ukraine cyatangaje ko cyasambuye misile 16 kuri 28 Uburusiya bwarashe mu ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa kabiri. Misile imwe yamara yahitanye abantu 3 mu gisagara cya Rusk kiri mu burengero bwa Ukraine. Ibitero by'Uburusiya byononye kandi kibanza cy'inkino kiri mu gisagara cya Dnipro mu gice cyo hagati muri Ukraine hamwe n'ikibanza abana bakiniramwo mu gisagara cya Lviv mu burengero bw'igihugu. Mu rugamba h'inteko za Ukraine zimaze igihe zikora ibitero ku nteko z'Uburusiya, Uburusiya bwavuze ko bwatujije inteko za Ukraine mu bitero bitari bike zakoze. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje kandi ko bwasambuye misile zirasa kure cyane zizwi ku izina rya Scalp Ubufaransa bwahaye Ukraine mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ubwo ni ubwa mbere bibaye nk'uko byatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru rya Leta y'Uburusiya TASS. Mwandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikirana no ku rubuga rwacu rwa internet we akabarungu radio yacu VOA akabarungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Burundi bwahimbaje ejo kuwa kabiri igenekerezo rya 15 kwezi k'8 umunsi w'iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru wahuriranye n'imyaka 125 Ekleziya Katolika ishinze imizi mu Burundi. Ibirori byabereye Mugera mu ntara ya Gitega. Inkuru dushikizwa n'umumenyeshamakuru Desiratu Mwimana.
Abakristu isinzi bavuye imihingo yose y'Uburundi niho bari bahuriye bizihiza iyurizwa rya Bikira Mariya mu ijuru. Ibyo birori byahuriranye n'imyaka 125 irangiye Ekleziya Katolika ishinze imizi mu gihugu cy'u Burundi. Imisa yo guhimbaza ibyo birori yasomwe na Musenyeri Nahimana Bonaventure, umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Gitega. Muri icyo gisabisho Musenyeri Nahimana yagarutse ku byiza Ekleziya yashyitseko ariko adasubira inyuma n'ingorane Abarundi baciyemo muri icyo kiringo.
Turakenguruka ibyiza byinshi Imana yatugiriye, ibyiza bitari bike Ekleziya yaranguye muri iki gihugu cyacu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwacu. Ariko niko twakwibagira amagumi igihugu cyacu cyagiye kiracamwo, aho Abarundi twasubiranyemwo dupfa amoko n'abakiriye iyo nkuru nziza bamwe bakabigira mu ruhara.
Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ahi Mugera yibukije atari umuntu wa uruhara Ekleziya Katolika kuva igeze mu Burundi yagize.
Turazirikana kandi icyiza ya
ekleziya katolika imari y'u Burundi n'abarundi bose nibabimenye iyitaba ekleziya katolika Uburundi ntibabugeze aho bugeze mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye Imana Gatolika twarabibonye ku ntwara ya Repubulika ya kabiri abamenyeshamana bose abanyamahanga baratotejwe kumwe birukanirwa rimwe uruhombo twarose icyo gihe twarusangiye twese nico gituma kuri uyu munsi dushimira abamenyeshamana bose abarundi mu madini yose kuko aribo batumwanisha n'Imana uko bukeye uko bwije.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko naho bariko barahimbaza imyaka 125 Burundi bumenye intunziza ko hakira gahaze
ibyo bihugu abaza ijambo ry'Imana mu 1998 baje baturukamo aho kuduha akarorero keza. Uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana. Uno munsi bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu mu gukorora inda mu guhohosa bari ku musego niho batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasangiye ibitsina bashobora kurongorana. Uno munsi rero uwo kwigira inama kugira ngo izo nyosha mbi ntituzigwemwo.
Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ariko ko mu bateje ibibazo by'amoko mu Burundi n'ubu kizingamitse igihugu abihebeye Imana babifisemo uruhara. Yasabye abafise icyo bazi ku mabi yashikiye Burundi kutagira umunwa bagafasha igihugu kumenya ukuri kuko ngo nta kizogorora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasozereye ibirori by'uwo munsi mukuru asaba Abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bagwize umwimbu. Bona Paulo Mwiranda yarabimenyesheje ati udakora ntakarye. Hari kandi n'ikigera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umushikiranganji wa mbere Kardinali Antoine Kambanda wo mu gihugu cy'u Rwanda userukira papa mu gihugu cy'u Burundi abakristu benshi ndetse n'abandi batari abakristu katolika. Bamwe mu bavuganye n'uje igihe Amerika bamenyesha ko igisabisho nk'icyo bizera ko gishobora gufasha u Burundi mu kogorora amacakubiri n'ibindi bitandukanye Barundi bikaranduranwa n'imizi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi abagize ibiro politike by'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse kuvuga ko bakuye agatango rwasa ku burongozi bw'uwo mugambwe baragenye umukuru w'umugambwe mushasha ku munsi wa mbere. Ninguru dushikirizwa na Eroje Wirikanez.
Abashyizeho umukuru w'umugambwe mushasha n'abantu 11 bari muri 20 bagize biro politike y'umugambwe SNL bavuga ko barikoze kubera bararushinga no kubahiriza amategeko y'umugambwe na igihugu mu ntumbero yo gutuma abanywanyi bose biyunga ku nzego zose. Bagiriye ko bakubura n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe bamwagiriza kuba yari yatsamabanga. Imakire ntacyo bakimvuna yatowe kubera ari we yarusha abandi imyaka nk'uko itangazo basohoye bivuga. Bemeza ko agiye kurongora ikiringo mfata kibanza imbere yuko hatunganywa amatora mu gihe mu ntango z'ukwa gatandatu uyu mwaka mushikanganje Martin Iteretse w'intwaro yo hagati ajejwe itunganywa ry'imigambwe yahagaritse ibikorwa bya SNL byose ku butaka bw'u Burundi wo mu rwiwe wasabye wo wagenye gusaba gutunganya amanama. Tansemane Irambona umuvugizi wa SNL niwe yavuze ku izina ryabo
twisunze ingingo 39 y'amategeko ntunganya mugambwe dushinze ko acasubirizwa muri icyo gikorwa n'ubusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe. Ubwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa n'amateka Maria Makurata na Chabankimbuna kuri ivyo vyose dusavye ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru wosubiza badatevye ibikoresho vyose vy'uburongozi bw'umugambwe ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu bikuru by'umugambwe agiye kurongora ikiringo fata kibanza yitura adatevye ubushirangange mu vyo bujejwe harimwo gukurikirana uko imigambwe yo n'amategeko ikora mu Burundi asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe rwemejwe n'ikoranya ya kaminuza ryo mu mwaka wa 2019 mu ntumbero y'uko ikorwa bisubira gukorwa icese mu gihugu cyose.
Ariko Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru wa SNL afata abafashe icyo cyemezo nk'abantu baburaniwe. Ukuntu niko yabisiguriye amenyesha makuru kuri uwa mbere mu kajoro ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ubwo rwego baruhagaritsemo arahize igihe ko yitiranwa ni biro politike yo mu 2019. Bega iyo biro politike yo mu 2019 nifise uwirongoye ifise inzego zari zirongoye gushika n'isaha niba ariyo bariko baravuga inama yakoranye ryari nibazo bashobora kuba bafise muri iyi minsi. Ariko kimwe nobahanura birashoboka ko intumbero ya politike bari barihaye uyu munsi yabaruhije bakaba barushe baruhije na politike. Abantu rero ko bokwicara bagakora ibindi politike bakuko ivyo bariko barakora birateye isoni kabisa.
Abantu 12 bagize biro politike ya SNL bashizeho inzego nshasha z'umugambwe zari ziherutse gufutwa na gatondo rwasa asanzwe azwi nk'umukuru w'umugambwe. yabikoze nabo bamaze imitsi batangaje ko atakimwemera nk'indongozi yabo Bizimungu abona nk'abahunzi atacho bashobora gushika ko
mugambe CNL tabere mugambe wa biro politiki tabere mugambe wakajeka gukabana 10 mugambe CNL mugambe w'inyamugayo nibo bazi uko mugambe ubaho uko mugambe uteza gutera imbere aho rero uvuze ngo kogira ubwo bako uyo yita ko ari we akuze nyabo akita ko ari wagiye gufata amabanga nibaza ko nibyare nubwa nibihendwa abana kuko mugambwe biyitirira umunsi ntabwo ari wiwabo ntabwo adafite rero
ku itariki ya kabiri kwa gatandatu uyu mwaka umushikiranganje niteretse yahagaritse ibikorwa byose by'uwo mugambwe wa mbere ufite abanywanyi benshi mu itavugamwe n'ubutegetsi ukaba wakurikiye uri ku butegetsi CNDD-FDD mu matora y'2020 yavuze ko yirinze ko habaye ihungabana ry'umutekano biturutse ku njyane z'umugambwe
tugukinga amatati abagize komite politiki ni 210 bari yamirije byavuye ayo makoranire komite executive ni 7 cyangwa 8 muri bo 5 baravyanze twavye amategeko barayahore nyanze ko ariko hashaka kuba akajagari gashobora gutuma namaraso aseseka tukaba twabimenye nk'umushikiranganjijwe umutekano imbere yuko umuntu aba umusenere cyangwa umunyamugambwe wundi wose abanza kumwemeka natwe dufiteke ko yukengira bene ki wose atanumwavuyeho
mugambwe senere wamutse kuri FNL wavyawe nawo n'umuhari w'inyeshamba z'abahutu zagwanya ubutegetsi bwa kera bwa bwizizwe n'abatutsi mu Kenyazi Macure ntacho bakimvuna yagenywe kugira urongore izimfata kibanza umufakazi w'umwe mu bahoze arabarobere ba FNL akaba yaguye ku rugamba mu 1997 uwo mwaka icegera cha Kabura Kosan yatwara umuhari para pro FNL cyo gihe sijyambere umugambwe gatoro rwasarongoye ugiranye ibibazo n'ubutegetsi inyuma y'amatora yabahanuzi amakomine mu 2010 yahunze igihugu bamaze kuyikuramo n'abandi batavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko yibwe yagiye gutahuka mu 2013 umugambwe w'u FNL umaze gutwarwa na Jacques Bigirimana akaba yagije leta kuba ariyo yamutangiye umugambwe ico gihe bamwe muri ko barwanya uburongozi bwiwe nibo bagumye mu gihugu mwibaba leta yavuga ko itemewe n'amategeko ariko bo bakemeza ko ari wo mugambwe w'ukuri bari nyuma ya rwasa mu nyuma yahavuye aja mu runani rwiswe amizero y'abarundi aja muna mashinga mateka biciye mu rugo runani mugabe bwizwa shingiro y'2018 ryakuye hinani z'abigenga maze yacashinga umugambwe senere umwaka wakurikiyeho roje buri kaneza ijwi rya Amerika
ni ku munsi wa kabiri abakristu b'abakatolika bahimbaje umunsi wa Asumsiyo mu Rwanda bamwe mu bemera bawuhimbaje ku butaka butagatifu bwa Kibeho hari huzuye harengewe ubuyobozi bwa Ekleziya Katolika mu Rwanda usaba imfashanyo yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Kibeho kuko igenderwa cyane umenyesha makuru Eric Bagira ubusa niwe yariyo araduha iyi nkuru
kunsura ya mbere kuva bukera urugendo bukorerwa Kibeho bushingiye ku myemerere muri uyu mwaka w'2023 nibwo hitabiriye abakristo gatolika benshi ku munsi wa Somusiyo abategura uwo munsi bari biteze kwakira abakristo gatolika bagera mu 50,000 bisanze ahubwo bagera mu 70,000 iyi ni imwe mu mpamvu zitera kiliziya gatolika kumva igomba kwagura ibikorwa musenyeri wa diyosezi ya Gikongoro Celestine Hakizimana arasobanura ingaruka bahura nazo
nyuma y'umuko kaburimbo igeze angaha majyamba arimo kwiyongera haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho kuko umunsi wajya abantu baje uyu munsi n'ubwambe twari tubabonye benshi cyane batabona aho bikinga batabona aho barara batabona aho barya ndetse batabona n'aho bituma ibyo byo kwagura ingoro biri muri rusange bikorwa tushobora kwagura rero nihaguka kiliziya bavugaga yuko tuzaka kiliziya irimo imyanya 10,000 twicaye hanze hari imyanya 100,000
umushumba wa diyosezi ya Gikongoro aravuga ko mu mafaranga bakeneye atazajya munsi ya 3,000,000 n'igice muri gahunda zo kwagura hakorerwa ubukerarugendo
amafaranga dutegereje ni 3,000,000 na 1,500,000 seka ari menshi musenyeri sinababwiye ntabwo ari menshi kumbye Bikira Mariya abonekera abakobwa hano yaberetse kiliziya nziza yuzuranye Kibeho baravuga ati mubyeyi kugira kiliziya ko ari nziza cyane tuba dukennye amafaranga tuzakuraho yo kuyubaka nabwira ati mukore ibyo mushoboye ibindi nzabyikorera
ubuyobozi bwa kiliziya gatolika mu Rwanda bwadusobanuriye ko akakayabo k'amafaranga yose azagenda mu bikorwa byo kugura ubutaka n'abaturage bakabimura bakabaha ingurane. Bwabwijwe rya Amerika ko byibura bukeneye ubutaka buri ku buso bwa hegitari 10 hatarimo ahari ibikorwa bisanzwe. Kiliziya Gatolika ivuga ko muri gahunda izakomanga mu miryango itandukanye iherereye muri Gikongoro mu mpande zitandukanye z'u Rwanda mu bakirisitu ndetse no hanze y'igihugu. Ivuga ko nyuma yo kubona ayo mikoro yateganije imishinga ibarirwa muri 20 mishya iziyongera ku bindi bikorwa ifite ikibeho, harimo kubaka kiliziya itubutse, amahoteli, amacumbi, ubwiherero kubahagana n'ibindi bikorwa. Ubutegetsi bwite bwa leta mu izina ry'akarere ka Nyaruguru busobanura ko buzakomeza kuba hafi kiliziya Gatolika nk'uko basanzwe bafatanya mu bindi bikorwa. Kimwe mu byibanza akarere ka Nyaruguru n'abandi bafatanya bikorwa bazakora harimo kureshya abashoramari muri aka gace. Yuni Emmanuel mu Rwanda cyakutegeka karere ka Nyaruguru.
Ubuyobozi bwa karere ka Nyaruguru twebwe icyo tubizeza ni ubufatanye busesuye. Nuvanga umushoramari ushaka kubaka hoteli yageze aho rambagiza dushobora kumuhuza n'umuturage cyangwa haba ari n'uburyo bwo kugira ngo tumworohereze mu kubona ubutaka ndetse n'ibindi byangombwa byose bijyana nabyo.
Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika butangaza ko igikorwa cyo gukusanya ubwo bushobozi kigezemo hagati kandi ko mu mpera z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka kizaba kigeze ku musozo. Gusa Kiliziya Gatolika yirinze kugira umubare itangaza w'amafaranga yabimaze kubona. Ku busanzwe mu Rwanda imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare igaragaza ko abakirisitu Gatolika bari kuri 39%, bisobanuye ko buri mukirisitu aramutse agize iki gikorwa icye bitasaba kwiyambaza inshuti n'abavandimwe bo mu yandi madini cyangwa urundi rwego urwo rwo rwose. Iki ni igikorwa bagana ikibeho babwijwe rya Amerika ko igihe cyaramuka gishyizwe mu bikorwa uko bikwiye byarushaho kubanogera.
Umuntu uko afite icyo ufite cyose nicyo turadutanga, ariko bubake hano koko byanshimishije. Narifuje kuza hano byarambabaje cyane, nari mfite ibikomere n'imfite ibibazo, ariko nizeye ko byarangiye kubona mbonanye na Jambara twiyeretse.
Nanjye ndikumva ari byiza cyane kuko natwe byadufasha, kuko byaterwa n'uko nyine haba hari abantu benshi cyane bumva habaye hanini byagwaguka bigafasha n'abandi bantu baba bahari ku buryo ki bataba babangamiwe.
Uretse kubaha umunsi wa somusi y'abakirisitu Gatolika bibukaho ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ikibeho hagaragaye umubare udasanzwe. Imibare itangwa n'ubutegetsi bwite bwa leta na Kiliziya Gatolika igaragaza ko byibura mu cyumweru abahagenda batajya munsi y'2000. Gusa ku munsi bibukiraho amabonekerwa ya kibeho biba ari ibicika kubera imbaga iba yahateraniye. Usanga haba kumanwa na nijoro haba hari abaryamye bacurikiranye mu mbuga y'amabonekerwa no mu nkengero zaho. Abahafite amacumbi bakodesha bakatubwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu yari yararangije kwishyurwa. Ehwagira ubusa ijwi ry'Amerika ikibeho mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC n'umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise n'umuhe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Ngaramutse neza. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 8 1985, Michael Jackson yaguze indirimbo 251 z'abaririmbyi bazwi ku izina rya Beatles bo mu Bwongereza. Abahanga mu bya muzika bemeza ko yarashoye imari ye neza. Ikaze mu kiganiro Americana. Michael Jackson yari umunyamerika w'icyamamare cyane mu bya muzika, ku buryo bamwitaga King of Pop cyangwa se umwami wa pop. Pop ni imwe mu njyana za muzika. Jackson kandi ni umwe mu bantu bimena mu by'umuco. Uretse ibyo nanone yari akize cyane ku mari yamuhaye ubushobozi bwo gutanga imfashanyo zitubutse mu batishoboye. Yitabye Imana mu 2009 afite imyaka 50 and 10 months. Beatles bo bari itsinda ry'abasore ryavukiye mu mujyi wa Liverpool mu Bwongereza mu 1960, ariko batangiye kumenyekana cyane guhera mu 1963. Basohoye albumu yabo ya nyuma mu 1969. Nubwo itorero ryabo ritarambye cyane, ariko niryo rya mbere ku isi ryagize ingaruka zikomeye muri muzika no muri sosiyete muri rusange mu kinyejana cya 20. Babiri muri bo, John Lennon na Paul McCartney, nibo banditse indirimbo zabo zose. John Lennon yitabye Imana mu 1980, umugizi wa nabi amuteye icyuma. Naho Paul McCartney aracyariho. Michael Jackson na Paul McCartney bamenyanye mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo irindwi baba inshuti magara. Umunsi umwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu, McCartney yagiriye inama Jackson ati wari ukwiye kujya wicururiza ibihangano byawe. Jackson yaba yaramushubije ati nzabikora kandi n'ibyanyu mwe Beatles bizaba ibyanjye. McCartney yumvise bidashoboka. Aho tugeze aha tubanze dusobanukirwe gato iby'ubucuruzi bwa muzika. Kugira ngo indirimbo igere ku isoko inyura inzira ndende, igira uwayanditse, uyiririmba, abacuranga, studio ifata amajwi n'ikigo kiyicuruza. Burya abaririmba benshi ntibiyandikira indirimbo ubwabo, ariko hari ababikora byombi. Amategeko arengera ibihangano, umutungo bwite mu by'ubwenge n'uburenganzira bw'abahanzi, copyright mu Cyongereza, avuga ko abo bose bagabana amafaranga avuye muri iyo ndirimbo. Uretse kuyicuruza ku isoko, ishobora kunyura no ku maradiyo na televiziyo z'ubucuruzi cyangwa muri filime. Icyo gihe nazo zitanga amafaranga, bariya abantu bose bakayagabana. Hariho n'igihe umuntu cyangwa ikigo runaka ashobora kugura uburenganzira bwose bujyana n'indirimbo, noneho akaba ari we winjiza mu mufuka we amafaranga yose ayivuyemo. Bityo sosiyete y'ubucuruzi yo mu Bwongereza yitwa Associated Television cyangwa ATV mu magambo magufi, yari yaraguze umutungo w'indirimbo za Beatles 251. Mu gihumbi 1985 yazishyize ku isoko, nayo ishaka kuzigurisha. Paul McCartney yashatse kuzigura, ariko Michael Jackson wari uhagarariwe na voka we aramutanga, zose azishyurira rimwe amadolari miliyoni 47 ku itariki ya 14 y'ukwa munani 1985. Ubucuruzi bwazo bwamwinjirije imari itubutse. Hashize imyaka icumi nawe yagurishijemo 50% byazo na sosiyete Sony imuha amadolari miliyoni 95. Hashize igihe nyuma y'urupfu rwa Michael Jackson rwabaye ku itariki ya 25 y'ukwa gatandatu 2009, abe bagurishije na Sony 50% byari bisigaye ku madolari miliyoni 750. Ijwi rya Amerika. Paul McCartney na Michael Jackson bakoranye indirimbo ebyiri, iyitwa The Girl Is Mine n'iyitwa Say Say Say. Mu gihumbi 1983 ubwo McCartney yagiraga inama Jackson, barimo bakorana iyi ya kabiri Say Say Say. Say Say Say ni Paul McCartney na Michael Jackson. Iyi ndirimbo yaje kuba iya mbere ku isoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'umwaka w'igihumbi 1983. Uretse kuba igihangange muri muzika, abahanga bavuga ko Michael Jackson yari n'igihangange mu bya business. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Ejo tumwarimo duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Turashimiye na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Ta niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Fidel Niyongabo. Mugire ibihe byiza.